Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu, aho ni Kigali na FM 90 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Muri Uganda mwiriwe gute? Muratwumva na mwebwe kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ni ikisoro. Ikaze makuru kuri uno mugoroba rero kuri micro muri kumwe na Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu. Mu Rwanda umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza yategetse ko umenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga batazira Chuma Hassan apfungwa imyaka indwi nkuko yari yarabisabiwe. Uyu ni 6th premier ni Dukebesha ni se wa Chuma Hassan. Muri Republika Demokarasi ya Kongo abadandaza biriwe bahagaritse akazi kabo biyamiriza iduzwa ry'amakuru ya leta. Ayo makuru yaduze kugera ku bice 70% muri ano makuru murumva bamwe muri bo bavuganye n'ijwi rya Amerika. Ibitero vya Israel vyahitanye abantu barenga 70 muri Gaza, Syria na Libani twabiteguye. Ku mugabane wa Afrika kandi Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo yaraye arusimbye mu mpanuka y'imodoka yabaye ku muhinga mu wejo. Ido ni duyano makuru yose ni mukanyi sase musangwe ikaze ku ijuru rya Amerika. Rekamere kuri iyo nkuru nari mvunaguye mu kanya. Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo yarusimbye mu mpanuka y'imodoka yabaye ku muhingamo ku munsi w'ejo wa kane. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi.
Hisunzwe amakuru yatanzwe n'ibinyamakuru vyahabereye iyo mpanuka mu ntara ya KwaZulu-Natal Zuma aturukamwo hamwe n'igipolisi. Umuntu yari kagendesha imodoka aborewe yarasetse imodoka Jacob Zuma yarimwo ku muhingamo w'ejo kwa kane. Musa Mkize umuyobozi mukuru ajejwe amatora mu mugambwe wa Zuma mukoto wesizwe MK mumvunyapfunyo yatangaje ko umudereva w'iyo modoka yasetse imodoka Zuma yarimwo ku mpaka kandi ko byari byateguwe. Iyo mpanuka yabaye igihe cy'isaha 12:40 mu masaha yo muri Afrika y'Epfo. Igipolisi cyatangaje ko atabantu bakomeretse muri iyo mpanuka. Uyo mugabo afite imyaka 51 yarahagaritswe yagirizwa ko yaraborewe kandi yari katwara nabi cyane ku buryo yashobora kugeramira ubuzima bw'abandi. Jacob Zuma muri iki gihe ntarekuriwe guhiganwa mu matora azoba muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka bifatiye ku gihano cy'umunyororo yaciriwe imbere yaho. Yamara ariko afasha umugambwe wiwe mu gikorwa cyawo cyo kwiyamamaza imbere y'amatora ya mu kwezi kwa gatanu kwimirije.
Fidel Niyongabo urakoze. Ibitero vya Israel vyahitanye abantu barenga 70 muri Gaza, Syria na Libani. Thomas Kamirindi nivyaje kutubwira.
Hamas ivuga ko indege z'intambara za Israel zarashe mu majyepfo y'intara ya Gaza zica abantu 17. Zarashe kandi no mu nkambi y'impunzi yitwa Al-Magazi hagati no hagati muri Gaza, abantu 8 babiguyemo. Kuva intambara yo muri Gaza itangiye ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 gushize, imaze guhitana abanyapalestina barenga 32,000 nk'uko Hamas ibitangaza. Naho muri Siriya, indege z'intambara za Israeli zarashe mu mujyi wa Alep mu majyaruguru y'igihugu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Observatoire Syrien des Droits de l'Homme, OSDH mu magambo magufi, watangaje ko zibasiye cyane cyane ububiko bwa misile z'umutwe witwara gisirikare wa Hezbollah wo muri Libani hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Alep. OSDH yemeza ko zisha abantu 42, abasirikare 36 ba Siriya n'abasirikare 6 ba Hezbollah. Ntacyo Israeli yagize ivuga kuri ibi bitero, ahubwo yatangaje ko indege zayo z'intambara zarashe no muri Libani zihitana umugaba mukuru wungirije w'ishami rya Hezbollah rishinzwe ibisasu bya roketi witwa Ali Abdel Hassan Naim. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Hezbollah yo ivuga ko ari abarwanyi bayo 7 bivuganywe n'indege za Israeli barimo uwitwa Naim, niryo zina ryonyine yatanze. Iyi mibare yose dukesha ibigo ntaramakuru bikomeye Reuters yo mu Bwongereza, AP yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na AFP yo mu Fransa iratwereka ko Israel yishe abantu byibura 74 kuri uyu wa gatanu muri Gaza no mu bihugu baturanye Syria na Liban.
Hagataho tukivuga kuri ibi byino ntambara sentare mpuzamakungu jeje ubutungane uno musi ku wa gatanu yategetse Israel kugurura ibindi bice byo kwinjiramwo mu ntara ya Gaza kugira ngo izindi fashanyo zishobore gushikira abanye Palestina baba muri iyo ntara bishwe na kigoyi. Fidel Nyongabo aragarutse.
Iyo sentare yategeze Israel gufata idate vy'ingingo zose zikenewe mu ntumbero yo gutanga uburenganzira bwo gushikana ifashanyo zankenegwa mu ntaragaza atantambamye zirimo ibifungurwa amazi bitoro n'imiti. Iyo sentare yategetse kandi Israel gukora ibishoboka byose kugira igisirikare cyayo ntigikore ibikogwa bityoza uburenganzira ubwo ari bwo bwose bw'abanyapalestina baba mu ntara ya Gaza. Sentare mpuzamakungu ijeje ubutungane Lilaye mu Buholand yabwiye Israel kwishura mu kiringo c'ukwezi kukugene iri kishyira mu bikogwa amategeko yayihaye. Naco Israel avuga ku ngingo ya sentare mpuzamakungu ijeje ubutungane yamara yarahakanye yivuye inyuma ko iri kikora ihonyabwoko mu ngwano imazemo hafi y'amezi atandatu n'abagwanyi b'umugwi Hamas. Israel yasavye iyo sentare guhagarika gutanga amategeko mashasha. Itegeko sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane yafashe kuri uyu wa gatanu rifatiye ku rubanza Afrika y'Epfo yashingishije muri iyo sentare aho yagirije Israel ko iri kikora ibikorwa by'ihonyabwoko mu ntara ya Gaza.
Ijwi Amerika turabandanya n'amakuru yijya nino ku isi. President wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan hamwe na President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bazokorana ibiganiro igenekerezo rya 9 ry'ukwezi kwa gatanu. Ivyo biganiro bizobera aha Washington DC. Fidel Nyongabo, ibizovugirwa muri ivyo biganiro ni iki?
Abategetsi ba Turkiya bemeje iyo nkuru kuri uyu wa gatanu. Uzaba bubaye ubwa mbere abategetsi bompi bahura mu ngoro ya President Biden, Maison Blanche. Mu kwezi kwa mbere Leta ya Biden yaremeye kugurisha kuri Turkiya indege z'ingwano zo mu bwoko bwa F-16 z'agaciro k'imiliyaridi 23 y'amadolari. Hari nyuma yuko Turkiya ishigikiye iyinjizwa ry'igihugu cy'Ubusuwede mu ishyirahamwe ryo kwivuna amansi y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibari Atlantique, OTAN. Bamwe mu bitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko abategetsi ba Turkiya bari babangiye gufata iyo ngingo kubera President Erdogan yari yashavuriye Leta ya Amerika avuga ko ishigikiye Israel hamwe n'uburyo Israel iriko ivyifatamwo mu ngwano n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza. President wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan n'umwe mu bategetsi b'ibihugu by'abayisilamu banebagura bikomeye cyane kugena Israel iriko ivyifatamwo inyuma y'aho umugwi Hamas wakoze ibitero ku butaka bwa Israel ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2023. Yagereranije umushikiranganji wa mbere wa Israel na Adolf Hitler. Yagirije kandi Amerika ko ishigikiye ihonyabwoko avuga ko ririko rikogwa ku banyapalestina.
Iyindi nkuru imwe yo mu makungu imbere y'uko duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Kubaka ikiraro gishasha gisubirira Keybridge casenyutse ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Baltimore muri Leta ya Maryland itumberanye na Washington DC aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kuzofata imyaka itari mike. Abatanze ano makuru bavuze ko ibikorwa byose bishobora kuzotwara n'imiburiburi imiliyoni amajanane y'amadolari. Fidel Nyongabo yegereye ahabere iryo sanganya na chatu gili vindi kwino nguru.
Abahinga bavuga ko kuba kico kiraro bishobora gufata hagati y'amezi 18 n'imyaka itari mike. Ni mu gihe amafaranga gishobora kuzotwara zo bari imiliyoni amajana 4 y'amadolari n'imiburiburi canke ayarenga inshuro zibiri zayo. Byose bizova ku bintu bitari bike byinshi muri ivyo bitaramenyekana birimwo kwiyumvira kugena ico kiraro gishasha kizoba kimeze no kugena abategetsi ba leta bazokwihutira gupfundika amasezerano n'abazoba bajejwe kucubaka. Ben Schaefer yigisha ivyerekeye inyubako muri kaminuza ya Johns Hopkins mu gisagara ca Baltimore yavuze ko bishobora kuzofata hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7. Same Badi yigisha ivyerekeye inyubako kuri kaminuza ya George Washington University mu gisagara ca Washington DC we yatangaje ko ibikorwa byo kubaka ikiraro gishasha kizosubirira ikiraro casenyutse Keybridge bishobora kuzofata hagati y'amezi 18 n'imyaka 2. Ikiraro ca Keybridge casenyutse ku munsi wa kabiri gihitana abantu batandatu bariko bagikorako. Hari nyuma yuko ubwato butwara ibidandazwa bwitwa Dali busetse imwe mu nkingi zacu. Abategetsi ba Leta ya Maryland bariko bihutira gukuraho ibisigarira vy'ico kiraro no gusubira kucubaka inyuma isanganya ryo ku munsi wa kabiri. Iryo sanganya ryatumye imirimo ku kivuko ca Baltimore ihagarara.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose baduteguriye bakabahejeje ekudushikiriza adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X mushobora gusanga ko ayandi makuru y'ijwi rya Amerika yaba yanditse amafoto canke ayaciye muri za video ni VOA a radio yacu i Bruxelles mu Bubiligi n'ahandi hose ku isi muradukurikirana kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mu Bubiligi abajeje iperereza bataye muri yompi umunyarwanda Stanislas Mbonampeka yigeze kuba umushikiranganje w'ubutungane mu Rwanda. Mbonampeka akekwa ko ivyaha vya genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Venuste Nshimiyimana afise ibindi kuri ino nkuru.
Umunyamategeko w'imyaka 83 yafashwe kuwa kabiri w'iki cyumweru mu gitondo akekwaho ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Mu Bubiligi iyo umuntu afashwe abanza kubazwa mu gihe cy'iminsi 3, nyuma hafatwa icyemezo cyo kumurekura akaburana ari hanze cyangwa se bakamugumana akaburana afunze. Stanislas Mbonampeka niwe munyamategeko waburaniye abitwaga ibyitso by'inkotanyi muri 1990 igihe inkotanyi zateraga numwe mubashinze ishyaka PL iri mu mpuzamashyaka iri ku butegetsi mu Rwanda mu mwaka w'1992. Stanislas Mbonampeka wari ministre w'ubutabera yeguye ku mirimo ye leta yari yobowe na Sylvestre Nsanzimana yanze gufata Leon Mugesera kubera amagambo ahamagarira bamwe kwanga abandi yari yavugiye ku kabaya. Mbonampeka amaze imyaka irenga 20 mu biryi kandi afite ubwene
tukivuga rero ku by'ubutungane buraba Urwanda mu gihugu cy'u Rwanda naho mucamanza muri sentare yungururizwamo imanza yategetse ko umenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga batazira Cuma Hassan apfungwa imyaka 7 yari yarasabiye amwunganira mu mategeko babwije ujya Amerika ko bigishoboka kwitura ubutungane mpuzamakungu. Umuryango ubivuga ku iki? Muravyumva mu nkuru ya Eric Bagiro ubusa kurikirana ino dosiye.
Umucamanza yavuze ko ikirego cy'uyu munyamakuru nta shingiro gifite ategeka ko igihano yahanishijwe n'ururukiko kidahindutse. Yavuze ko urubanza rwaciwe n'ururukiko rw'ubujurire rugomba guha mukoro uri mu ngingo zarwo zose n'icyemezo yasomye nta muburanyi uri mu cyumba cy'urukiko. Iki cyemezo cyaguye nabi bamwe mu bavandimwe ba Cyuma Hasani barimo sumubyara Premier Rukeresha.
Munyikozo hanze birashoboka kuri mwebwe.
Yari yizi ko ariko nombye tuma yavugaga. Ubundi bari nazi twaje bakirikize. Oya oya. Ah, ese abantu bakoze bije bakayinda bagere igihe bamubwira ngo uranze kuja kuburaga kandi wari ubishe ari wo wareze. Urumva atarimo akanda.
None se ubwo bushobozi murabufite bwo kuba mwagana izo nkiko ko urumva ngo rimwe na rimwe zisaba ari ubushobozi buhenze.
Aya aya nta muri akoramba bishitse n'abantu mwana. Eka ngaba abantu bayuze na disazi ariko ntaba abantu bajyuze. Kandi babona bidashoboka nyine bizaba uko byakabaye. Nande se yagiye twarenza.
Kugeza ubu iki cyemezo urukiko rw'ubujurire rwafashe ku rubanza rwa Cyuma Hasani ntikijuririrwa. Abanyamategeko Gatera Gashabana na Jean Bosco Sefu Ntirenganya bamwunganira babwijwe rya Amerika ko batarabona kopi ikubiyeho imikirize y'urubanza rwose uretse icyemezo kitagaragaza icyo umucamanza yashingiyeho yanga ikirego bamushyikirije. Muri icyo cyemezo ntibabura kubona minenge. Baribaza uburyo cyashyizweho umukono n'umucamanza umwe atari na perezida w'iburanisha, nyamara inteko imuburanisha yarigizwe n'abacamanza batatu nk'uko babitangarije ijwi rya Amerika. Birinze kugira byinshi bagarukaho kubera ko batarabona incarubanza yose ngo bayiganireho n'uwo bunganira. Ikindi abo banyamategeko banenga urukiko rw'ubujurire baragishingira kuri raporo barushyikirije nyuma yo kuburanisha urega adahari. Aho banyamategeko baravuga ko bagifite amahirwe yo kwiyambaza inkiko mpuzamahanga mu mugambi wo kubona ubutabera buboneye. Aha babwiye ijwi rya Amerika ko baziyambaza nk'urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba. Mu iburanisha riheruka, urukiko rw'ubujurire rwategetse ko umuyobozi wa Ishema TV Cyuma Hasani aburanishwa adahari kuko rwavugaga ko yanze kwitabira iburanisha ku bushake kandi ariyo batanze ikirego. Nyuma yo kumusura kuri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere afungiwemo, abanyamategeko Gatera Gashabana na Jean Bosco Ntirenganya Sefu bakoze raporo igaragariza urukiko ko gereza ifunze Cyuma Hasani yanze nkana kumuzana ngo aburane. Iyo raporo yasabaga urukiko gupfundura iburanisha igaragaza ko bamwe mu barinda Cyuma Hasani ari bo banze kumukingurira ngo ajye kuburana nk'uko yabibasobanuriye bamusuye. Babwijwe rya Amerika ko nyuma yo kuva kuri gereza batunguwe no kubona nayo ikora indi raporo ivuguruzi ya Cyuma Hasani, bakibaza icyari cyabujije gereza gukora iyo raporo na mbere yabo. Mu mwaka wa 2021 nibwo inkiko z'u Rwanda zahamije uyu munyamakuru ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira umwuga w'ubunyamakuru no gutambamira ibyemezo bya leta, rumukatira imyaka 7 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 5. Cyuma Hasani ahakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Mu minsi ishize imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Ni nacyo uyu muryango wongeye gusaba nyuma yo kumenya icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire. Bwana Lewis Maj ukuriye Human Rights Watch muri Afurika yo hagati, uku niko yabwiye Ijwi rya Amerika.
Icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyafashwe uyu munsi kibangamiye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu Rwanda. Urubanza rwa Dieudonné Niyonsenga rwakunze kugaragaramo amakosa akomeye no kuva rugitangira, kandi n'ibyaha bamuhamije bigaragara ko nta kabuza ko bifitanye isano n'umwuga we w'itangazamakuru. Abategetsi b'u Rwanda bagombye kurekura Niyonsenga bagakora mu maguru mashya amaperereza ku birego bikomeye by'iyicarubozo abashinja, kandi bakamurekera uburenganzira bwe bwo gutanga ibitekerezo akabona ubutabera buboneye hubahirizwa uburenganzira bwe.
Si Human Rights Watch isaba irekurwa ry'umunyamakuru Cyuma Hasani gusa, ahubwo n'ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku banyamakuru Committee to Protect Journalists CPJ mu mpine rifite icyicaro muri Amerika, naryo mu nyandiko zaryo ryakunze kubisaba ubutegetsi bw'u Rwanda. Ehe bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi, bamwe mu bakenyezi bize bakora mu nzego za leta ndetse no mu bikorera utwabo bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko bahura n'intambamyi nyinshi mu kazi zirimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibindi kuri ino nkuru na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Abayaze n'Ijwi ry'Amerika bakorera mu bisata bitandukanye bya leta hamwe no mu bikorera utwabo hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Abo nabo barimo abarimu, abakora mu bijanye n'amagara y'abantu, mu bijanye n'ubutunzi bwa leta n'ahandi. Uyo mukenyezi w'imyaka 47 akora ibijanye n'ubutunzi mu gisagara cha Bujumbura, akaba ari nabyo yize. Atangura asigura ikibanza umukenyezi w'incabwenge afise uyu munsi mu Burundi.
Umukenyezi aho hambere hahise na gaciro yarafite mu rugo, ariko ubu aragenda nawe akagenda akazana akagira ico afashije mu muryango wiwe, agafasha umushingantahe wiwe. Kare nta gateka umukenyezi yarafise, yari kuguma yicaye muhira.
Naho biri uko kandi, abo bakenyezi bemeza ko hari izindi ntambamyi nyinshi bagira mu kazi zikwiye gutoregwa inyishu. Izo zirimo ku baba bafise abana bato, ugasanga hari ibibabangamira nko kuja gukorera hanze mu ntara. Uyu mukenyezi w'imyaka 41 afise abana batanu, yize ibijanye no guhumuriza abahuye n'ibibazo by'ihungabana, akaba ari nabyo akora mu ishyirahamwe ryigenga rikorera Makamba, ariko umuryango wiwe ukaba ubibujumbura. Nibyo twiganira.
Ushobora gusiba terrain, ushobora gusiba mission kubera ufise umwambi, ariko akazi gatonda ko mugahagera kuja kuri mission rikanka kugenda, ugasanga ntibashizemo kwiyumvira yuko ari umukozi wabo afise, afise umwana ategereza kuduga.
Uyu mukenyezi nawe arubatse, akaba afise abana batoya babiri, akora akazi k'ubwarimu mu gisagara cha Bujumbura. Nawe avuga ko hari n'abahura n'ihohoterwa rishimikiye ku gitsina iyo bagiye gusaba akazi.
Umugore utusanga abagabo bamugendeye ko mu kibano canke canke bahakora gashusanga baramugendeye ko kubera bakora ibidakoreka nyene abanyamabanga mpuza bitsi.
Ikindi bavuga ni kijanye no kuba umukenyezi adahabwa ijambo mu kazi nk'uko bikwiriye. Bavuga ko ibyo byerekana ko hakiriho kubigiza inyuma nk'abadashoboye.
Kubera umva ibyo nza kuvuga jewe ntibovyemera nk'uko byo babivuzwe n'umugabo. Iyo ni intambamyi ihambaye ku mukenyezi usanga atumvigwa ijambo ryiwe ritemegwa nkuko ryoba rivuzwe n'umugabo.
Ariko kandi hari n'abatumenyesheje ko hari bisata bimwe bimwe bikoramwa abakenyezi byamaze gutahura ubushobozi bw'umugore mu kazi, ndetse bakanaborohereza y'ibihe byabo byahindutse, haba kuba umukenyezi yabyaye canke yagwaje umwana.
Uri je wahondi baragerageza kugwanira gateka ku mukenyezi, bakaduha gateka wabyaye kwagukinagiza uraruhuka urafite umwanya wawe ajya madroit yose ubu yafite uburenganzira.
Twagerageje kurondera bamwe mu bari mu mashyirahamwe avugira kongera agaharanira agateka k'umukenyezi mu Burundi, nabo ntibaja kure y'ibyo bivugwa n'abo bakenyezi twaganiriye. Basigura ko hakira gahaze no mu bakenyezi bize mu bijanye no gutunganirizwa bagakora akazi kabo neza. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika, Kaze Ariane aserukira ishyirahamwe ry'abakenyezi ryiyemeje guharanira amahoro FEPAD, yemeza ko abakenyezi bakiri mu myaka yo kwibaruka n'abafise abana hari byo batabasha gushikira kubera gukumigwa.
Ukiri muri iyi myaka bakabanza kurara nimba ukibyara, nimba ugiye gukora ikibazo ufise nda bakakwimakaza. Hamwe abakenyezi bofata ingingo bakavuga bati ntituzosubira kubyara, tugira dukore natwe turonke amahera, ntitureke kubyara. Isi yo chimera gote changi di ugo koto chaki chimera gote. Hali hama jene hase watoronga baato.
Kibuga Kaze Ariane amateka ni migenzo vyo kuigizi nyuma change kuna nizumu kenyezi ngwateyo moke bibifise muru hararu nini gusumvya.
Kugira ngo wa mwana umu mungu ni akura. Agira anabukati umukoka numu mungu wakuma kukira mahigwe amu. Ni aronga poste zikomeye mu gihugu canke ku isi, aheza kumva ko umugore afise agaciro kuko yarabirereshejwe. Rero abagabo bahari dufate aya majenerasiyo, hariho benshi ibyo batangiye babironka kuko nabo niyo ndero bagiye bahabwa ku muhungu ku mugabo afise igihagararo.
Abo bakenyezi bose basaba leta ko mu kazi hojamwe amategeko azwi akingira umukenyezi mu bice byose. Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera abaserukira leta y'u Burundi mu gisata giharanira agateka k'umukenyezi ngo bagire ico bavuga ku kiriko kirakogwa ngo izo ntambamyi ziveho nitwabaronka. Bamwe mu baharanira agateka k'abakenyezi babasaba kuja mu mashyirahamwe kugira ngo ibibazo bagira babivuge, gutyo umuti wabyo utoregwe hamwe kuko ibyo bibazo kenshi usanga bisa. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Terive ndayishimiye, urakoze. Turaguma ku makuru avugwa ku Burundi. Bamwe mu banyamahanga baba muri ico gihugu batewe impungenge na rusansuma ibega. Ibindi kuri no nkuru na Pierre Claver niyo nkuru.
Rusansuma rw'abanyamahanga bose baba mu Burundi rwatanguye ku munsi wa kabiri w'igendwi rufise intumbero yo kumenya abanyamahanga bose baba mu Burundi impunzi, abimukira, abatagira ivyangombwa n'abandi, nk'uko byaseguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro y'agate mu gihugu bwatunganije iryo sekeza. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubwo bushikiranganje, yemeje ko bifuza ko atamunyamahanga yosigara atiyandikishije aho aba. Mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Kamenge, Ngagara, Nyakabiga, Musaga na Kanyosha niho haba abanyamahanga benshi. Ikibonekeje muri iminsi itatu ni misunikano kubera abandika ari bake, abanyamahanga nabo bakaba benshi bashaka kwiyandikisha nk'uko umukenyezi abo mu Kamenge abisigura.
Aha jana azindutse dushitse ngaha twiyandikishije tusanze turi wa 75 no tuza gushikirwa, ariko naco kandi ikindi tubona ngaha abantu ni benshi cyane kandi ko ari benshi abantu abandika ni bake, turafite ibindi bikorwa dukora tuve ngaha hakiri kare, bamwe turafunze tugenda guteka nabo baduha iminsi itatu ariko ntibishoboka.
Bamwe ndetse nk'uyu mugabo wo muri zone ya Nyakabiga barafise amakenga kuko batasiguriwe imvo n'imvano y'ubwo rusansuma.
Be batubwiye ko ari resansuma y'abanyamahanga gusa, nicyo gituma ndaje kwitabye ako kamo. Ndavuga bidutera kubera dufise amafomu tuba n'umuryango presence ingene turi mu muryango namba muri 5 personnes tegeza kwitaba mwese 5 personnes bakababona bakaca babaregistra.
Umwe mu ndongozi z'abakongomani mu gisagara ca Bujumbura aratera kamo bene wabo n'uwoba ataronsa kanya muri iminsi itatu kunyarukira ku biro vya zone kuyandikisha.
Nkuserukiye impunzi z'abakongomani ndasaba ko nabatsinze ko boza kuko ni kuneza yacu. Ikindi naco ntawuzi neza ico rugamije nico gituma amakenga tubura. Ariko urabona ko abenshi bitavye akamo. Ico bikoze umwanya wabaye muto. Batwongera ikiringo kuko murabona ko no ku munsi wa nyuma turi benshi. Ntawuzi ko twese bikunda ko twandikwa.
Ku munsi wa nyuma wo kwiyandikisha izo ndongozi z'abanyamahanga zisaba ko ho kongerezwa ikiringo kuko abanyamahanga ari benshi kandi abari bajejwe kwandika ari bake. Bifuza ko batangwa umwanya ukwiye kugira ngo ntiyagire uzosigara kubera ukutamenya canke ugufatirwa. Ubushikiranganje bw'intore gato mu gihugu bwasiguye ko kugira ngo bwongereze ikiringo buzobanza kuraba ko hari abataronse akaryo ko kuyandikisha. Bovuga ko rusansuma nk'izo ari ku mvo z'umutekano w'igihugu naho atabitigira biramenyekana vy'abiyandikishije. Amakuru duhabwa na bamwe mu bajeje kwandika batubwiye ko abenshi ku bice binanga 80% ari abakongomani, hakiyongera ko abatanzania abava mu bihugu vyo mu rengero bwa Afrika nka Mali na Senegal hame rero n'abava mu ugo vy'abarabu bagwiriye cane cane muri quartier yitwa Asiatique hagati mu gisagara ca Bujumbura. Uwaduhaye amakuru yatubwiye ko abanyarwanda biyandikishije ari bake cane ndetse ko ahenshi atawibonekeje. Uwo yaduhaye amakuru yikeka ko ugo rusansuma rushobora kuba rutumbereye abanyamahanga baba mu Burundi babangamiwe kurusha abandi abo nabo n'abanyarwanda. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu bwaheruka kugira rusansuma rw'abanyarwanda mu mpisho nk'uko byashikirije gwe n'umushikiranganji w'intore gati mu gihugu Martin Teretse ari mu Kayanza mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, aho yatangaza ko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugawe, yemeje ko abo u Burundi butabashaka.
Abiho naho dukeneye n'abari bari ngaho gatatu twabirukanye nawe bise baramatari n'abasabye raporo y'abanyamahanga ba mu Burundi baratsijya ari bayimpaye twabikoreye ko byose kandi bigenda neza cyane. Mutekano ni mu zobwe mu rwa komiseri kominari cyangwa provinsiyari cyangwa uwundi wese, mutekano ni watu wese turaba twese. Ni zobwe mu rwa koloneli ngaho onye atwara karere ka ni twese.
Yamara ku rundi ruhande leta y'u Rwanda yahavuye ihumuriza abarundi baba mu Rwanda. Mwijwi gicege yacu muvugizi wa leta Alain Mukurarinda, u Rwanda rwasavye u Burundi gufata neza abanyarwanda babayo,
kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka. Babivuze ko batabashaka, ubwo igikurikiraho ni iki? Ni ukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo hano mu Rwanda ntawe uhungabanye. Ku rundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve, niba mu gihugu runaka kuvuga ati ntibagushaka, nta mpamvu yo kuvuga ngo urageyo. Ariko ku Burundi bari hano baryame basinzire bakora akazi kabo, kuko nta murundo ugomba kugira ikibazo hano mu Rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe.
Ibiharuro bitangwa n'ishami gitaba impunzi ku isi HCR hamwe n'igisata cy'abinjira n'abasohoka mu Burundi cerekana ko abanyamahanga baba muri icyo gihugu barenga gato 110,000 bagizwe ahanini n'impunzi z'abakongomani nka zose ziba mu makambi y'impunzi hamwe n'abandi banyamahanga bakeya baba mu bisagara nka Bujumbura. Rusansuma nk'iyo yaheruka mu mwaka w'ibihumbi 2016. Pierre Claver n'inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver n'inkuru urakoze mu kanya turaza gusozera no makuru, ariko rero ndabasaba imbabazi kuko ari inkuru yo muri Republika Demokarasi ya Kongo yavuga ku bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye byo mu gisagara ca Goma byiriwe byahagaze uno munsi kuwa gatanu nari nabemereye tudashoboye kubibashikiriza kwera akanya gato turaza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Ariko mwomenya ko abacuruzi biyamiriza ahanini ukuduga kw'amatagisi mu gihe cy'ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ubuzima bwasa n'ubwahagaze mu bice bimwe bimwe byo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu mabarabara atandukanye nko mu gisagara ca Goma, niho hagaragaye za moto imodoka zitwara abagenzi naho nyine byari bike. Ikindi cibonekeje ni kuma ikindi cibonekeje ni uruja n'uruza rw'abantu ariko amaduka habayo ku mabarabara no kure wasanga yugaye nk'ukumenyesha makuru wacu Jimmy Shukurani yabibonye. abatandukanye bavuga ko babangamiwe n'ibi byemezo byongerwa by'imisoro mu gihe ubucuruzi butagenda neza kubera intambara z'urudaca zizenguru zibandanya kubangamira igisagara ca Goma cane cane nka territoire za Masisi na Rucuru aho ibikorwa bimwe bimwe by'ubucuruzi naho nyene vyari vyahagaze. Iyo nkuru rero ndabatumire kuza kuyumva majwi aho muza kumva abadandaza batandukanye bavuganye n'ijwi rya Amerika ndetse n'ico leta bivuga ko haza ko ari makuru yacu yo mu gatondo. Nuko rero nshuti bakunze mwakoze kudutega biri, twizere ko weekend muyitanguye neza. Tubashimire ko mwabanye natwe mu biganiro vyacu bitandukanye nano makuru cane cane mwariko mushikirizwa na Jewe Diane ni nahazwe.